This is the voice of to Africa. The following program is in Kirundi and Kinyarwanda.
Iyi ni radio ijwi rya Amerika.
Bura yuko twebwe atari karadutumira, ntibisiguritse na gatoya naho ashaka kwitwaza igiza shingiro canke itegeko ryenga amatora. Ntibyumvikana kubera iki gihe cyo
Mwiriwe nchuti namwe bagenzi turi kumwe ubu ni samoya n'igicezo ku mugoroba mu Rwanda no mu Burundi. Uno musi ni kuwa gatanu itariki zitanu z'ukwezi kw'icyenda umwaka w'2014. Hano muri studio 17 i Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka.
Na Eugenia Mukankusi nanjye ndabaramukije tukaba tubahaye ikaze mwese mu biganiro byacu byo kumugoroba ikaze rero kuri radio ijwi rya Amerika.
Bura yuko twebwe atari karadutumira ntibisiguritse na gatoya naho ashaka kwitwaza igiza shingiro canke itegeko ryenga amatora. Ntibyumvikana kubera iki gihe cyose tumaze twaracagaguwe ishyirahamwe mpuzamakungu bifadikanije n'ubutegetsi bw'u Burundi ntibahengeshanije kuba kuza baradutumira mu manama yose batunganije.
Uwo ni Chauvino Mugwengezo, umukuru w'itsinda ADC Kibiri, avuga ku byerekeranye n'amatora y'umukuru w'igihugu mu Burundi mu mwaka w'2015. Iyi nkuru hamwe n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turazigarukaho mu kanya. Makuru havugwa kuri uyu mugoroba duhere muri Somalia. Abategetsi ba Amerika bemeje ko ibitero by'indege muri Somalia byishe Ahmed Abdi Godan, umuyobozi w'umutwe w'abarwanyi wa Al-Shabab. Ushinzwe itangazamakuru muri Departement ya Leta muri Amerika, John Kirby, mu itangazo yavuze ko ibikorwa by'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika byibasiye Godan ku wa mbere byamuhitanye. Ababonye ibyabaye bavuze ko indege yitwara ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yateye misile kuri kubayobozi ba Al-Shabab bari mu nama mu majyepfo ya Somalia. Presidenti ya Amerika kuri wa gatanu yavuze ko kuba Godan akuwe ku rugamba ari ikimenyetso gikomeye n'igihombo gikomeye nyine cy'umutwe ukorana na Al-Qaeda muri Afurika, kandi ko bigaragaza imyaka myinshi y'akazi kagoranye abashinzwe ubutasi, abasirikare n'abashinzwe gukora ku buryo amategeko yubahirizwa bakoze. Godan yayoboye Al-Shabab kuva mu mwaka w'2008 kandi yari ku rutonde rw'imitwe guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashyize ku kuko mitwe ikoresha iterabwoba. Departement ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero yari yatangariye yateganyije miliyoni 7 z'amadolari ku muntu wazatanga amakuru yari gutuma Godan agezwe imbere y'ubutabera.
Tukiri muri Afrika y'ubuseruko, mushikiriza manza mukuru wa sentare mpuzamakungu ICC yasavye umucamanza w'iyo sentare guhagarika urubanza rw'umukuru w'igihugu cya Kenya muri sentare Burundi bitewe n'uko vyananiranye ko bakorana na Leta ya Kenya kuri uru rubanza. Mwikete yashikirije sentare kuri uno munsi wa gatanu, umushikiriza manza Fatou Bensadou yavuze ko ibiro vy'iyo bitashoboye gukuronka ivyemezo vyagiriza President Uhuru Kenyatta ivyaha vy'uko yateguye ubwicanyi imbere y'amatora y'umukuru w'igihugu yabaye mu mwaka w'2008. Uru rubanza rw'umukuru w'igihugu cya Kenya rumaze igihe gwunguruzwa akatari gake kubera abashikiriza manza bidoga ku igihugu cya Kenya kigenda gishira inzitizi mu nzira zo kurondera ibimenyetso byagiriza umukuru w'igihugu. Mushinga naye Uhuru Kenyatta yagirizwa ikubagugwa ry'agateka kazina muntu n'ubundi bwicanyi busanzwe ifatwa ku nguvu y'abakenyezi hamwe ni yomora ry'abanyagihugu babarungika mu zindi ntara ku nguvu. Abashikiriza manza bavuga kandi ko yafashije gutegura ubwicanyi buhagaze ku moko bwabaye nyuma y'amatati yarari mu byavuye mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye mu mwaka w'2007.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Amakuru tuyakomereze muri Ukraine, aho Perezida Petro Poroshenko yategetse ko ingabo z'igihugu cye zihagarika ibikorwa byazo bimaze amezi atanu kubitandukanije bashyikiwe n'Uburusiya mu gice cy'uburasirazuba bw'igihugu. Mwitangazo yashyize ku rubuga rwa internet bwana Poroshenko yavuze ko yategetse abakuru b'ingabo muri Ukraine guhagarika kurasa saa 12 z'umugoroba kuri uyu wa gatanu ku isaha yo mu karere. Iryo tangazo ryaje nyuma yuko abahagarariye Ukraine abitandukanije Uburusiya n'umuryango w'umutekano n'ubufatanye bw'Uburayi bateraniye mu nama i Minsk muri Belarus kuri uyu wa gatanu bashyize umukono ku masezerano yo guhagarika imirwano akubiyemo ingingo 14 harimo niyerekeye guhererekanya imfungwa.
Abayobozi ba NATO bafashe ingingo yo kurungika ibigwanisho mu buseruko bwa Buraya mu ngingo yo kugabisha ifatwa ry'izindi ngingo zidashimishije bibandanya kugirwa n'igihugu cy'u Burusiya. Bongera bafata ingingo yo gutegura akagwi k'abasirikare bazoza bararungikwa ku rugamba mu buryo bwihuta mu gihe hadutse intambara. Umunyamabanga mukuru wa NATO Anders Fogh Rasmussen yatangaje ishirwa ry'ako kagwi k'abasirikare kiswe Spearhead kuri uno munsi wa gatanu aho abategetsi bariko barasozera inama yari imaze iminsi ibiri ibera muri Wales. Yavuze ko ako kagwi kazoba kagizwe n'abasirikare ibihumbi n'ibihumbi bagwanira ku butaka bifatanyije nabo mu mazi mu kirere hamwe na kandi kagwi k'abasirikare badasanzwe. Yavuze ko abasirikare bazoza barava mu bihugu bigize umuryango wa NATO kandi bakaba bazokwama bateguye kurungikwa ku rugamba umwanya wari we wese. Uwo mugambi ugamije kuba ofise amakambi ya gisirikare atandukanye mu bihugu bigize umuryango wa NATO mu buseruko bwa Buraya. Rasmussen atangaza kandi ko Pologne, Romania kumwe n'ibihugu byo mu gace ka kure mu buraruko bwa Buraya ari vyo Estonia, Latvia na Lithuania vyiyemeje gutanga ibibanza byo kubikamo ibigwanisho n'ibindi bikoresho hamwe n'inyubakwa zizoba zijejwe guteguriramwo ibikorwa bya gisirikare hamwe no gutanga makuru. Umuryango wa NATO warongeye uraganira ku kibazo c'ibindi bihano vyohabwa Uburusiya bitewe n'amakuru baherutse kuronka yerekeye imfashanyo Uburusiya buha imigwi y'abashaka kwiyonkora muri Ukraine.
Tugarutse gato muri Afrika, Perezida wa Mozambique n'umuyobozi utavuga rumwe n'ubutegetsi bemeje kubahiriza amasezerano y'amahoro yo kurangiza ubushyamirane bwari bumaze imyaka ibiri. Ubwo bushyamirane bwari bwateje ubwoba ko igihugu cyasubira mu ntambara. Perezida Armando Guebuza na Afonso Dracama kuri uyu munsi wa gatanu nibwo basinye aya masezerano. Umuhango wabereye i Maputo wakurikiranwe n'abadiplomate hamwe n'abanyamakuru. Ishyaka Renamo rya Dracama na guverinoma iyobowe n'ishyaka rya Frelimo yari yasinye aya masezerano mu cyumweru gishize ari nayo yatumye Dracama ava mu bwihisho mu mashyamba hagaruka mu murwa mukuru Maputo. Ishyaka rya Frelimo ryayoboye Mozambique kuva icyo gihugu gisubiranye ubwigenge bwacyo mu 1975 kibukuye kuri Portugal. Afonso Dracama yashinjaga ishyaka riri ku butegetsi kwiharira urubuga rwa politiki n'urw'ubukungu.
Tugarutse gato mu Buraya, muri aya manama ya NATO yari amaze iminsi ibiri aba muri Wales, Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaratumiye ibihugu bitari bike mu ngingo yo kwihweza uburyo bogwanya umugwi w'abagwanyi ba Islamic State muri Iraq. Ubushikiranganji bujejwe imigenderanire n'amahanga butangaza ko ibihugu cumi harimo Ubwongereza, Ubufaransa n'Ubudagi muri ivyo bihugu cumi. Australia nico gihugu conyene kitari kiri mu muryango wa NATO muri aka kanya. Kerry yatangaje ko ariwe mushikiranganji w'imigenderanire n'amahanga yatangaje ko yabwiye abategetsi bari muri iyo nama yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika idafise umugambi wo kurungika abasirikare bagwanira ku butaka, ariko ko hariho uburyo bwinshi bashobora gufasha igisirikare cya Iraq kugwanya uwo mugwi.
Amakuru tuyasoreze ku nkurerekeye ubuzima, umukozi ushinzwe ubuzima wa gatatu wanduye Ebola mu burengerazuba bwa Afurika harimo kugaruka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Dr. Rick Sakra wakoreraga muri Liberia yitezwe kugera muri leta ya Nebraska iri hagati mu burengerazuba bwa Amerika kuri uyu wa gatanu. Sakra azavurirwa mu kigo nderabuzima cya Nebraska Medical Center kiri Omaha. Abanyamerika babiri ba mbere b'abakozi bo mu buvuzi banduye Ebola aribo Dr. Kent Brantley na Nancy Wright Ball barakize nyuma yo kuvurirwa mu bitaro Emory University Hospital iri mu majyepfo ashyira uburasirazuba bw'umujyi wa Atlanta muri leta ya Georgia.
Ibiganiro bya radio yacu tubibashikiriza buri munsi kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuri radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice bitatu no ku Ijwi rya Amerika FM 104 n'ibice bitatu I Kigali.
Mushobora kandi no kudukurikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse VOA radio yacu no kuri site yacu ariyo www.radioyacu.voa. Tugena niho mu karere k'ibiyaga bigari Perezida w'u Rwanda Paul Kagame hamaze gutangiza umwaka w'ubucamanza wahuriranye no kwizihiza imyaka 10 habayeho ivugururwa ry'ubucamanza mu Rwanda. Ni inkuru mugezweho na mugenzi wacu Asumuta Kaboya.
Mu byiza ubucamanza bwo mu Rwanda bwishimira nyuma y'imyaka 10 habayeho ivugururwa nk'uko byatangajwe n'abashinzwe ubucamanza mu Rwanda, hari uko ibifungwa ridakurikije amategeko ryagabanutse ubu rikaba rigeze ngo kuri 0.24% muri uyu mwaka rivuye kuri 1.24% mu mwaka ushize. Perezida Kagame ubwo yafunguraga umwaka w'ubucamanza yavuze ko n'ubwo u Rwanda rwateye imbere mu gutanga ubutabera bishingiye ku mwanya u Rwanda rushyirwaho n'ibyegeranyo binyuranye byavuzwe muri uyu muhango ngo inzego z'ubucamanza ntizigomba kwirara kubera ibyaha bishya bigenda bivuka.
Hari kandi n'ibindi byaha bivuka cyangwa bihindura isura ubucamanza bugomba guhora guhangana nabyo. Aha twavuga ibyaha birenga imipaka nk'ibikoreshwa ikoranabuhanga no gucuruza abantu n'ibiyobyabwenge, byose ni byerekana ko akazi kagenda kiyongera rimwe na rimwe kagenda karushaho gukomera.
Perezida Kagame yavuze ko hari impinduka zabaye mu bucamanza ariko yavuze ko hakenewe izindi mbaraga kugira ngo ubutabera bukomeze gutangwa cyane cyane mu bice by'icyaro aho akunze gusanganizwa ibibazo na bamwe mu baturage babamaze igihe kitari gito badakemurirwa ibibazo byabo mu gihe aba yahakoreye uruzinduko. Perezida yavuze ko mu baturage hakigaragara ibibazo byinshi bifuza kugeza mu nkiko, akifuza ko abayobozi bo mu nzego z'ibanze barushaho gufasha abaturage bakabakemura ibibazo bitabanje gushyikirizwa inkiko. Mu muhango wo gutangiza umwaka w'ubucamanza wanahuriranye n'isabukuru y'imyaka 10 habaye ivugururwa ry'inzego z'ubutabera, umukuru w'urukiko rw'ikirenga Sam Rugege yavuze ko ibyegeranyo bishyira u Rwanda ku mwanya rwishimira mu rwego rwo kunoza ubutabera. Ibyegeranyo bikorerwa mu gihugu byerekana ko abaturage bishimira ubutabera hejuru ya 70% ndetse n'ibikorerwa hanze y'igihugu bishima intambwe u Rwanda rwateye. Ariko Perezida w'urukiko rw'ikirenga Sam Rugege yavuze ko hakiri ibibazo by'abateshuka kuri izi ntego.
Icyegeranyo cya World Economic Forum gishyira u Rwanda ku mwanya wa 34 mu bihugu 144 by'isi byagenzuwe ku byerekeye ubwigenge bw'ubucamanza. U Rwanda rukaba rukomeje umwanya wa gatatu muri Afurika yose n'uwa mbere mu bihugu byo mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba. Nubwo ibi bishimishije ntituragera aho dushaka kuba turi. Igenzura twikorera ryagaragaje ko hari bamwe mu bacamanza n'abanditsi b'inkiko bateshuka ku nshingano zabo. Muri iyi myaka 10 ishize abakozi b'inkiko 26 birukanywe kubera ruswa cyangwa amakosa afitanye isano nayo.
Umushinjacyaha mukuru Richard Muhumuza yavuze ko urwego akuriye rwahagurukiye kurwanya icyaha cyo kunyereza umutungo w'igihugu. Avuga ko hamaze kugaruzwa amafaranga arenga miliyoni 65 ku misoro yanyerejwe n'amafaranga yibwe yagaruwe. Leta yifuza ko imanza zijya mu nkiko zagabanuka, hakaba harashyizweho urwego rw'abunzi bazajya bagira uruhare mu guca imanza zifite agaciro kari munsi ya miliyoni 6 y'amafaranga y'u Rwanda. Ndetse kuva umwaka ushize ibiciro by'amagarama byi kubye inshuro 12 kugira ngo abaturage bajye bagana inkiko mu gihe kiri ngombwa koko. Gutangiza umwaka w'ubucamanza byatumye habaho isubiko ry'urubanza ruregwamo abasirikare bakuru babiri barimo General de Brigade Frank Rusagara na Colonel Tom Byabagamba bagomba kwitaba urukiko kuri uyu wa gatanu baburana kwifatwa n'ifungo by'agateganyo. Urwo rubanza rwari rwasubitswe tariki ya 29 z'ukwezi gushize bitewe n'uko umwe mu bareganwa n'uwabo basirikare ariwe Serge François Kabagiza atarafite umwunganira. Uru rubanza rwimuriwe ku munsi utaratangazwa kugeza ubu. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Asumta Kaboyi, urakoze cyane kuri iyi nkuru.
Iyi ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Katuve mu Rwanda tujye noneho mu Burundi. Umukuru w'itsinda rishinzwe gutegura amatora mu Burundi Seni, Pierre Claver Ndayicariye, yatangaje ko iryo tsinda Seni ryateguye gahunda yerekeye amatora, nyamara mu nzego hamwe n'amatsinda bizabonana na Seni itsinda ADC ikibiri ntiririmo. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye n'umuvugizi w'iryo tsinda Chavino Mugwengezo, amubaza ukuntu iryo tsinda ryabyakiriye. Tumutege amatwi.
Uko twabyakiriye sukundi nuko umukuru urya mugwi abana yadutangaza abikora nkuko yari yarabikoze n'ubwa mbere. Ubwacu rero biratangaje kubona yuko uno munsi aya matora bisa n'ukumengo ajejwe bamwe agenga bamwe abandi ntabaraba. Amatora abarundi bashaka n'amatora amashyirahamwe mpuzamakungu yose ashaka n'amatora atarumwa kumira n'amatora y'iteka n'amatora aha uburenganzira izira murundi wese ayajemwo. Kubona rero ko twebwe atari karadutumira ntibisiguritse na gatoya naho ashaka kwitwaza igizashingiro canke itegeko rigenga amatora. Ntivyumvikana kubera iki gihe cyose tumaze twaracagaguwe ishyirahamwe mpuzamakungu ni rifadikanije n'ubutegetsi bw'u Burundi ntibahengerishanije kuba twaza baradutumira.
Abari mu runani ADC kibiri n'abari mu migambwe itavuga rumwe na leta, tukaba tuzi ko umushyantare Pierre Claver Ndayicariye yatekanije ko nta n'imigambwe itavuga rumwe na leta. Abari muri iyo migambwe se bari muri ADC kibiri ntibashaka kubabo bazoja muri izo nama nabo nyine bakagira uruhara mu gutegura amatora atekanije umwaka uza.
ADC kibiri igizwe n'imigambwe ijya mu buzi mbuga muri iyo migambwe igize ADC kibiri harimo imigambwe ibiri yatabwe. Nitwase ko bajya abandi bugenda kandi bashitse yuko hoteli ibyiyumviro mugabo iminsi yose bavuga yuko icyo ushaka kuntegurira ubikoze tutari kumwe uri kurashaka kusambura nituba turi kumwe. Nitwase ko bajya bujeyo kandi intererano butanga zofasha kugira amatora yacu amere neza mugabo twe turafise abantu baduserukiye.
Ibikorwa bitegura amatora bijamwo inzego zemewe n'amateko, hari amakuru avuga ko urunani ADC kibiri rushora kuba rutemewe n'amateko ari nacyo gituma rutari ku rutonde rw'abantu bazobonana n'umurwi Seni aho muhavuga kwiga.
Oya, imigambwe yo muri ADC itumigwa nk'imigambwe mbuga twibutse yuko no mu nama yabereye mu nama y'amateka ADC yaratumiwe hariho urwandiko rwerekana aho umukuru wa ADC yicaye hariho urwandiko rwerekanaho umuvugizi wa ADC yicaye kubona rero byarabaye kijya gihe ntitwumva igituma bitoho unye mugabo rero ingorane iri ngasi ingorane iri ngaha nuko yitwaza ngo abo bantu batanditswe mu ngizo shingiro batanditswe mu itegeko ryenga amatora abo bantu jewe naje sirabemera kuko ni hamwe no batumira no banciye kubiri n'amategeko. Nashaka ndabibutse yuko kuva umunsi twebwe dutagagurwa kuva umunsi twebwe ubushikiranganzi bw'intwaro hagati butwita ukuraho n'uwo munsi nyene twabaye abantu bazoca bigenga mu matora. Bizashingiwe zategekanye yuko mu matora hazojamo imigambwe eka ndetse n'abigenga
mu gihe mushiga nkahe Chavino Mugwengeza mu gihe akamo muri komunatera katwa kwitabwa muri ADC kibiri ico mutekanya gukora niki
akamu twebwe hamwe bubandanya badukumira nuko twubandanya twebwe dusaba umukuru w'igihugu dusaba amakungu dusaba umukuru wa Seni narijya ibyo umukuru wa Seni ishyirwaho giwe n'ubu tucishuza inyiri zagenze ntagenwa ujya ajaho hisuzwe amategeko.
Mu gusozera mushya nta ico bintu akanya gatoyi cyane gose musa n'abavuga ko ikibazo ari umukuru w'umurwi Seni ariko mu byukuri ari kibazo cuko urunani ADC kibiri rutemewe muhavuga kwiki aho
urunani adese kibiri ruremewe kuko ruri mu byiza shingiro ibyiza shingiro bivuga riti urunani imigambwe cyangwa urunani ruremewe igihe cyose igihugu kiba kiriho kugira rwanda nyiruterera kuvya politiki kuvya igihugu muri rusange twese turemewe narijya mukujaho twakoze izari bikene byose kugira ngo ubushikiranganji tubandikire tubamenyeshe twisubuze ingingo y'inini y'umugize shingiro nico gitumaye twebwe twemewe n'amategeko nitwemewe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD nitwemewe na Edouard umushikiranganji w'intwaro hagati mugo amategeko kubgayo aratwemera neza
Chauvino Mugwengezo umuvugizi urunani rw'imigambwe itavuga rumwe na leta de Sekibiri mukaba kandi muri mukuru umugambwe UPD murakoze cyane gukanya mwaduhaye
murakoze cyane Frederica
Frederic na twe turagushimiye kuri iyi nkuru.
Turacyari mu Burundi amashyirahamwe yadaharanira ibyiciro bya politike arasaba umukuru w'igihugu w'u Burundi gukuza mu munyororo Petero Claver Mbonimpa amazindwi agwariye mu bitaro. Ayo mashirahamwe uyu munsi yazindukiye gusuhuza Mbonimpa aho agwariye ni inkuru ya Tabita Mukamusoni tumutega amatwi
mu gitondo cyo kuri wa gatanu ayo mashirahamwe adaranira ibyicaro bya politike ari kumwe n'abahinga mu byo kumenyesha makuru yazindutse gusuhuza Petero Claver Mbonimpa arongoye ya PRODH Gabriel Rusiri yavuze ku izina ry'ayo mashirahamwe yamenyesheje ko amagara ya Mbonimpa atifashe neza na gato
Ni nibintu mbere mwashaka kubera ingwara agwaye bihinduka kumwanya kumwanya biraduga biramanuka cyane cyane nkuko abaganga bakunda kubishikiriza murazi neza yuko iyo umuntu ari muri stress za prison ingwara y'igisukari fatanye nivuduka ry'umurindi w'amaraso bigaca bikorana n'ubutama asanzwe afise murabizi umuntu amurenze imyaka 60 naho tutarabaganga ni bintu byumvikana ko bigoye rero ntitwasanze byukuri amagara yiwe yifashe neza
ari na ayo mashirahamwe agasaba umukuru w'igihugu kurekuza Petero Claver Mbonimpa kuko amwe yogira icaba vyobazwa leta y'u Burundi n'ubunyene Gabriel Rufyiri
cyo gituma wagomba kuri uyu munsi wa gatanu dusubire dutera kamo n'ukuri kandi dushimise cyane dusubire dutera kamo abarunguye kino gihugu duhereye ku mukuru w'igihugu wenyene kizigenza muri byose kuko niwe atanga amategeko ahana hariya nk'umukuru w'igihugu ntitumubwiye ngo arenga amategeko mugabo turasavye umukuru w'igihugu agerageze uko ashobora kose avugane nabo bakorana arekure uyu mutama Petero Claver Mbonimpa kuko hamwe yogira icaba nk'uko tuguma tubishikiriza vyukuri vyo hava bibazwa leta kuko niyo yamufunze
ikibabaje rero ngo nuko uje gusuhuza Mbonimpa wese abanza kwandikwa mu bitabo by'igipolisi ibitaro bumereke ubu ngo bimeze nikambi kuko auciye hose usanga umupolisi Gabriel Rufyiri
bino bitaro byashitse kambi ivyo bintu nituvyumva navyone aho nyeye hose uhonyura ku mupolisi tugira tugende tubaze ivyo bintu gituma babigize kuko mu bintu bica bituma umuntu ahubwa asubira no kugwara birengeje ico kintu kirimo kubera iki imisi yose leta yacu mengo yamana ubwoba ivyo bintu si byiza nibaza yuko hamwe bo rundera ingorane igihugu gifise nitwibaza na gatoya yuko umutama Petero Claver Mbonimpa ari waziteye canke ari washobora gutera ingorane zihari rero turasavye n'ukuri ingingo zose turikwirwa turavugira ngaha ayi bafashe tubona ko mbere ahubwo mengo n'abantu arabagwaza kugwarira ngaha arabasanzwe bahagwari bari n'ubwoba
amukamenya ko iruhande y'ayo mashirahamwe adaranira ibyicaro vya politike nabo bahinga mu byo kumenyesha makuru ibihugu Faransa na leta zunze ubumwe za Amerika barasavye leta y'u Burundi kurekura Mbonimpa akivuza atekanye mu ntumbero yo kubahiriza amasezerano mpuzamakungu yubahiriza agateka kazina muntu u Burundi bwashize ko mukono i Bujumbura mu Burundi Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika
turagushimiye cyane Tabita Mukamusoni kuri iyo nkuru Abanyanya biradijwe rya Amerika barabandanya kenshi kutwandikira bakoresheje ubuhinga nguruka na bumenyi ariko hariyo nabakoresha Facebook mugenzi wacu Edigwema aradusomera umwe muri ubwo butuma uno munsi tumutega amatwi
Mwiriwe Oriane nawe Ejeni abatwandikiye uyu munsi bavuze ku nkuru twabagejejeho zirimo amakuru yuko polisi muri Afrika y'Epfo yasoje iperereza kwicwa rya Colonel Patrick Karegeya. Mugisha Jean-Claude yagize ati wenda ukuri kwajya ahabona ikinyoma kigakorwa n'isoni. Com Kleber we yatwandikiye nawe agira ati ubutabera nibukora akazi kabwo. Twinjize mu bwato Mangeni we yatwandikiye agira ati nibande Mangeni we cyo twagusubiza nuko nkuko umuvugizi wa polisi yabitubwiye amazina yabo bakekwa azamenyekana igihe bazabashyikirijwe urukiko. Munaba Theodore we yagize ati nuko ngo hakuweho icyaha cy'urupfu nabo bari bagikuye pe niba rwose bafashwe cyangwa bamenyekanye nibahanwe by'intangarugero. Godwin Uwimana nawe yatwandikiye agira ati ya ni byiza cyane rwose kuko ukora icyaha yihishe Imana izagishyira ku mugaragaro bose babireba. Nibajye imbere y'inkiko babazwe ibyo baregwa nibibahama bazabiryozwe kuko ku isi Imana yangurunuka umuntu ukorera mugenzi we urugoma. Haji Muneza Mukhtari we yagize ati batawe muri yombi se mama ngo nabo bakanirwe urubakwiye. Abakunzi bacu kandi bavuze no ku nkuru twabagejejeho kwihunga ry'ingabo za Nigeria nyuma y'ibitero izo ngabo zagabweho n'umutwe w'iterabwoba wa Boko Haram. Twinjize mu bwato Mangeni yagize ati ubwo se urugamba ntiruri kubananira gusaje abasivili babigenderamo nibo bambabaza. Yakobo we yagize ati ndazamura amadarubindi yanjye kabona Boko Haram nikomeza irya izafata igice gikomeye cya Nigeria. Elias Nzigama we yagize ati igihugu gifite ikibazo gikomeye ubwo abasirikare nta kizere bakifitiye byazambye kabisa. Sebahungu Kazungu we yagize ati icyo ni ukubura ubumwe bwose. Hakizimana Giovanni nawe yatwandikiye agira ati oya ntabwo rwabananiye ahubwo uwo rwananiye ni perezida utabaha imyitozo n'ibikoresho bijyanye n'igihe. Habimana Joseph nawe yagize ati ubwo urugamba rurabananiye nta kundi. Habineza Jean Marie Vianney yagize ati mwiriwe neza ijwi rya Amerika dukunda cyane ariko izo ngabo za Nigeria zihunga urugamba ubwo ni ingabo nyabaki uziko zirutwa n'inkera gutabara zacu mu Rwanda. Edouard Ntarindwa n'ushoje ubutumwa bw'abatwandikiye uyu munsi agira ati ntibyari bikuye rwose. Ngibyo rero bimwe mu bitekerezo by'abakunzi bacu batugejejeho ku rubuga rwacu rwa Facebook arirwo VOA Radio yacu.
Turashimiye abanywanyi bacu kubona babandanye kutwandikira. Nawe Edi turagushimiye cyane kubona watwegeranyije ubwo butumwa naho byumvikana yuko ugwaye turagushimiye.
Shuti turi kumwe turi hafi gusoza ibiganiro byacu byo kumugoroba. Reka ariko tubabwire muri make amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Abategetsi ba Amerika bemeje ko ibitero by'indege muri Somalia byishe Ahmed Abdi Godan, umuyobozi w'umutwe w'abarwanyi wa Al-Shabab.
Abayobozi ba NATO bafashe ingingo yo kurungika ibigwanisho mu buseruko bwa Buraya mu ngingo yo kugabisha ifatwa ry'izindi ngingo zidashimishije bibandanya kugigwa n'igihugu cy'u Burusiya. Bongera bafata ingingo yo gutegura akagwi k'abasirikare bazoza bararungikwa ku rugamba mu buryo bwihuta mu gihe hadutse intambara.
Perezida wa Mozambique n'umuyobozi utavuga rumwe n'ubutegetsi bemeje kubahiriza amasezerano y'amahoro yo kurangiza ubushyamirane bwari bumaze imyaka ibiri.
Nshuti mwese mukundi radio ijwi rya Amerika, ibiganiro twabateguriye kuri uyu mugoroba bigarukiye ngaha. Turashimiye rero Suleiman Talawale kumwe na Haile. Yego yadufashije mu buhinga bw'ivyuma. Mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka
na Eugenia Mukankusi. Tubashimiye cyane mwese rero ko bamwaduteza amatwi, tukaba tubifurije gukomeza kugira umugoroba mwiza, mugire kandi amahoro y'Imana
na weekend nziza. Murakoze.